Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteramanye, uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 27 y'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2017. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Twicaranye na ministre w'uburezi, mbabwije ukuri nta gisubizo icyo nawe avuga ati ibibazo bimwe birahangara, aravuga ati natwe turabizi.
Uyu ni senateur mu Rwanda Niyongira Galikana, avuga kuri bourse y'abanyeshuri bo muri kaminuza mu Rwanda. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ikiganiro cyashikijwe n'umukuru umurwi ujejwe gutoza kuri no kunywanisha Abarundi, hamwe n'inkuru yerekeye abantu bakomeretse mu ibohero ryo mu Rumonge. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino, tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Mwaramutse neza Rosine, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Gambia, aho ubutegetsi bwafashe uwahoze arongoye ikigo kijejwe iperereza yagirizwa ko yahohoteye agateka kazi na muntu ku ntwaro ya Yajame yahora arongoye Gambia. Nyankuba Baji yafatanywe n'abandi bakozi bashika ku munani bakoreye muri icyo kigo, yamara nta byinshi byashikirijwe kuri iryo fatwa. Abo bafashwe babaye aba mbere kuva President Adama Barrow aramutswa muri kino gihe Gambia atanguye amabanga yo kurongora igihugu. Ya Jamee yahora arongoye Gambia yari yagiye ku butegetsi mu mwaka w'1994. Inyuma yaho yaratunganije ikigo kijejwe iperereza caranzwe no kwica hamwe no guhohotera ubuzima bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. President Barrow yaratangaje ko hagiye kuzoshigwaho umugwi ujejwe ukuri no gukora amatohoza kwihohoterwa ryakozwe ku ntwaro ya Jamee, hamwe no kurekura abanyororo bafungiye vya politike. Icegeranyo casohowe na leta muri iyi ndwi kivuga ko Jamee yasize ubutunzi bugeze habi, kandi ko yanyuruje amafaranga yaragenewe guhemba abakozi bakorera mu kigo kijejwe ubuhinga bwo gutumatumana kw'amakuru, amafaranga arenga miliyoni 5 z'amadolari. Yaya Jamee yagirizwa kandi ko yagiye yivye amafaranga harugwa ama miliyoni y'amadolari agasiga ikigega ca leta kigaragara. Umwami wa Maroc Mohamed wa gatandatu ari mu rugendo rw'iminsi 2 ku mugwa mukuru wa Guinea Conakry. Mohamed wa gatandatu yashitse muri Guinea kuri uyu wa kane avuye i Lusaka muri Zambia, yakiriwe na President Alpha Conde ari nawe arongoye ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika. Ugo rugendo rubaye inyuma y'ukwezi igihugu cya Maroc gisubiye kwinjira mu ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika, inyuma y'imyaka irenga 30 cyari cyaravuye muri iryo shyirahamwe. Bitekanijwe ko umwami wa Maroc aganira na President Alpha Conde bakongera bagatera igikumu ku masezerano hagati y'ibihugu barongoye mu bisata by'uburimyi, amahinguriro hamwe n'uburovyi. Ku mugoroba w'ukuri uyu wa gatanu, umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc aza kuva aho muri Guinea agana ku mugwa mukuru wa Cote d'Ivoire i Abidjan. Mohamed wa gatandatu yatanguye izo ngendo itariki 16 z'uku kwezi kwa kabiri mu bihugu bitandukanye vya Afrika mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire n'amasezerano hagati ya Maroc n'ibindi bihugu. President Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yatangarije kuri uyu wa kane abarongozi b'amashirahamwe akomakomeye arenga 20 ko ategekanya kugarukana ku butaka bwa Amerika ubuzi buharugwa mu mamiliyoni. President Trump yatangaje ko Amerika yatakaje ca gatatu cy'ubuzi bwo mu mahinguriro kuvaho haterewe igikumu ku masezerano yo guhana hantu ibidandazwa hagati ya Amerika, Canada na Mexique. President Trump yatangaje ko muri iyo ntumbero azohindura ibijyanye no gutanga amakori agasubiramo amateko akongera akasanura amabarabara n'izindi nyubakwa. Umushakashatsi Andrew McAfee yabwiye Ijwi rya Amerika ko muri kino gihe Amerika ifise abakozi yipfuza mu kiringo cy'imyaka 50 iheze, yamara ko abakoresha cyo kimwe n'abanyeshuri bategereza kongereza ingufu mu kwiyumvira ubuhinga bushasha. Ibyigwa byakozwe n'ikigo Deloitte byerekana ko mu myaka 10 iri imbere hazoba hari ubuzi bushasha bushika ku miliyoni 3.5, yamara ko uburenga igice muri bwo atabakozi babwo bazoboneka bivuye ko atabumenyi bukwiye bazoba bafise. Ikigo Deloitte kikavuga kandi ko hari urunganwe ruzoba ruriko rurakukuruka mu gihe hazoba hari ubuzi bushasha buharugwa mu bihumbi. abategetsi b'igihugu cya Mexique baseruye amakenga bafise ku migambi leta zunwe za Amerika ifise kubimukira baturuka muri ico gihugu hari mu mubonano bagiranye n'abashikiranganje babiri ba Amerika Rex Tillerson umushikiranganje wa leta ya Amerika na John Kelly ajejwe umutekano hagati mu gihugu mu itangazo yasohoye Tillerson avuga ko Amerika na Mexique ari bihugu bibiri bikomeye kandi ko rimwe na rimwe bashobora kuba ukutumvikana yamara kubiganirira giranye na bagenzi we ba Mexique byashitse ku kintu gikomeye ku bwa John Kelly ngo nta kwirukanwa ikivunga bizohaba kandi ngo nta nguvu za gisirikare zizokoreshwa ivyo umushikiranganje Kelly yabitangaje nyuma yaho ibiro by'umukuru w'igihugu hano I Washington DC bitangarije ko hari umugambi wo gukoresha igisirikare muri ico gikogwa imbere yuko bahinguka muri Amerika abashikiranganje Rex Tillerson hamwe na John Kelly babonanye na President Enrique Peña Nieto wa Mexique ubushikiranganje bwa leta ya Amerika ntibwashimye kugira ico buvuze kuri uwo mubonano Igisirikare cha Turkiya n'imigwi isanzwe ikorana naco vyatangaje kuri uyu wa kane ko bigaruriye igisagara cha Al-Bab cyari gisanzwe kiri mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiisilamu ni nyuma y'intambara zari zimaze amezi atari make hagati yabo basirikare n'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu ivyegeranyo biva muri ico gisagara bivuga ko abagwanyi ba leta ya Kiisilamu bakinjuriye mu turere turi mu manuko bwa Syria asanzwe hari indi migwi y'uwo muhari abakurikiranira hafi bibera muri Syria bamenyesha ko abagwanyi basanzwe bafashwa na Turkiya ubu bariko baragenzura ico gisagara mu ntumbero yo kugicungera
Urakoze Rosine ku makuru heje kudushikiriza. Murwi ujeje gutohoza kuri no kunywanisha abarundi sever eje ku munsi wa kane uratangaje kugiye gukoresha abakorera bushake mu gikorwa cyo kugira amatohoza ku byabaye muri kahise mu Burundi. Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongo mu rwise vert yarahaye ikiganiro abamenyesha makuru mu genzi wacu Eloge Wilikaneza yari yahishikiye reka tumutege amatwi
Itegeko rigenga umugwi w'ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever rivuga ko umugwi utegerezwa ko ufise abantu babuserukira mu ntara n'amakomine yose agize Burundi ibitigiri vy'abo bantu bitegerezwa kandi kubahiriza iserukirwa ry'ubwoko n'igitsina Ariko Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye Severe yemeza ko amafaranga akenewe kugira ngo ibikorwa vy'uwo mugwi bigende neza ataraboneka.
Kugira ngo dukore neza twagukiwe umugwi twa twiyumviriye ko twokoresha turavye ibikorwa nyezina hafi miliyoni 13 z'amafaranga y'amanyaburaya ivyo ni kubijanye n'ama activite n'ikindi kigega yani mahera akenewe yo gushumbusha abakozwe ko namahano yose tuyashize hamwe kabashika miliyoni 34 z'amafaranga y'amanyaburaya murumva ko rero ayo mahera ni menshi cyane akaba ataraboneka
nahataraboneka Musenyeri Nahimana asanga ibyo bitazobuza umugwa ramutswa kubandanya igikorwa washinzwe cyo kumenya ukuri kuvyabaye muri kahise
dufatiye kubihe turimwo ibibazo gihugu gifise uyu munsi turafise umukenyuro wundi ico no kwita plan B ni kibazo kigoye mugabo nk'uyu munsi turafise abantu bemeye kutwunganira benshi kandi atacu bazabasaba igihugu atacu basaba umugwi bagira ati ko ubwo buryo butaraboneka kandi ico gikorwa akaba ari iki wacu tuciyumvamwo twigiriye inama yo gushiraho abantu batwunganira mu Faransa twakwita le point focal tukabashiraho mu ntara mu makomune hanyuma tukongera tukarondera dufatiye ku mitumba ya Rusanzoma abantu babiri babiri botwunganira muri ico gikorwa bashize imbere umutima wo kwitanga n'umutima wo gukunda igihugu
Uko biri kose umukuru w'umugwi Sever ntatahura abantu banka gushigikira uwo mugwi bitwaje indyane za politike ziri mu gihugu
mu bintu navuga ntibimbabaza jewe mbere n'amakungu n'abaserukira amakungu bari ngaha nuko kuntu bari ko bashaka kuburizamwo iki gikorwa c'abanyagihugu cane cane cerekeye le victime barindira imyaka n'imyaka abo bafasha kumenya ivyabaye muri iki gihugu ivyabashikiye abo bantu bakeneye guhozwa abo bantu bagenda nibisebe ku mutima babimaranye imyaka n'imyaka bakeneye gukizwa mugatugaca twinyegeza muri bisimvuze ko ibihe bimeze neza ibintu bigoye biriho mugabo nashaka ko iyo confusion dushira muri bihe bya politique n'igikorwa cy'abarundi bakeneye kumenya ukuri bakeneye gukira bakeneye gusubiza hamwe ko twobitandukanya abo bashaka kudutera ubwoba bashira imbere amakenga birahavano kandi bikatuboha bikatuzinga ahubwo ikigiye ariho hari hageze ko byukuri turondera amahoro y'ukuri
Umugwi kumenya ukuri no kunywanisha abarundi wemeza kumaze kubona ibibanza bitari bike byahambwemwo abantu icyarimwe
kubijanye n'ibinogo rusangi umugwi uramaze kuja kwirabira ahantu hatari hake hahambwa abantu benshi mu binogo rusangi nk'akarero no babwira turamaze kuja mu kivyuka muri commune ya Musigati mu ntara ya Bubanza hariho hariya ibugarama mu ntara ya Muramvya ejo bundi hari kindi kinogo twagutoye aha hafi muri zone ya Buyenzi irimo abantu nabo nyine batari bake bahambwe mu rugo akaba rero na hariya Gasenyi muri zone Makamba komine Rusaka mu ntara ya Mwaro
Umugwi Savera kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze watanguje igikorwa cyo kwakira abatanga buhamya ku byabashikiye cyangwa ibyo babonye ku mabi n'ibiza byashikiye Burundi muri kahise Icyo gikorwa cyatanguriye ku mugwa mukuru Bujumbura gushika ubu amaze kuwitura baba 500 umugwi Severe washinzwe mu mwaka 2014 ufite ikiringo cy'imyaka 4 ishobora kongerwa umwaka umwe gusa uzotohoza ku byabaye mu Burundi kuva mu 1932 igihugu kironze ntayo yo kwikukira gushika mu mwaka 2008 igihe umugwi wa nyuma waganira mu ishyamba ari wo FNL wahagarika intambara Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
abanyororo babiri barakomeretse gihe haba urwamo rw'amasasu rwumvikanye mu masaha indwi mu ibohero riri ku murwa mukuru w'intara ya Rumonge ejo ku munsi wa kane ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Byose byatangiye mu gitondo cyo kuri uno wa kane igihe abanyororo batanu bagira bahindurirwe ibohero ibyo bita transfert muri Gifaransa muri abo banyororo harimo uwitwa Gakiza Jean-Marie yahora arongoye abanyororo abo bita bakapita mu mvugo y'abanyororo ibyo byaciye bivyura ishuka kibi hagati y'abanyororo n'abapolisi nkuko amakuru dukora mu bigege ibohero ayimenyesha amakuru yemezwa n'ubuyobozi bw'ibohero ryo kumurembye abananyavuga yuko abanyororo baciye bafata bagenzi babo abanyororo batandatu barabasohora basaba igipolisi ko nabo nyene bohindurirwa ibohero abo banyororo batandatu bagizwe abanyororo bagenzi babo ko aribo batera akajagari mu ibohero ayo makuru avuga kandi ko abanyororo basohowe bacuditse n'ubuyobozi bw'ibohero kandi ko nabo badodobereje abo bazindutse bahindurirwa ibohero ariko ivyo Jean-Claude niyo mwungere icegeya cy'urongoye ibohero ryo kumurembye arabihakana inyuma y'impari hagati y'abapolisi n'abanyororo abapolisi bagashaka yuko abanyororo basohoye n'abagenzi babo basubizwa mu bohero abanyororo bakabihakana haciye haduka imishamirano hagati y'igihe cy'isaha 6 n'igihe cy'isaha 7 kugamakuru dukura mu ibohero ryo kumurembye abantu babiri bari mu mugwi ho bari bashamye n'abapolisi bakomeretse kandi abo bantu bakabatagiye kwa muganga bagumijwe mu ibohero kubera ko banse kuja kuvuzwa n'igipolisi bagasaba yuko baja kuvuzwa ariko hashite amashirahamwe y'abigenga nka za Seyser na Croix Rouge ayo makuru nyene aremeza yuko hari uwundi muntu yakomeretse ku ruhande rw'abanyororo biyamirijwe na bagenzi babo ariko wewe yaciye atwagwa kwa muganga ubwo nyene ibi biremezwa n'icege yacurongoye ibohe ryo kumurembye yamara Jean-Claude niyo mwungere we bavuga yuko ku ruhande rwo bari bashamiranye n'igipolisi we yabonye ko umuntu yitwa wenyine ko yakomeretse ari umwe abandi nabo ko bafite dukomere duto duto ikindi yongeye ko nuko no yakomeretse atarembye cyane kandi yuko ariko arafashwa na bagenzi biwe abanyororo bazi by'ubuvuzi mu bazinutse bahindurirwa ibohero harimo usangiye dosiye n'umunyepolitiki Usenira Jabu yaho darongoye umugambwe SNDD imbere y'uko afungwa mwaka 2007 mbere Usenira Jabu yavuye mu ibohero atorotse mwaka 2015 harimo kandi imwe mu gwaruka rw'umugambwe utavuga rimwe n'ubutegetsi MSD gwafunzwe gwagirizwa imigumuko kwa 8 ukwezi kwa gatatu mwaka 2013 abagize iyo dosiye barekuwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere muno mwaka kw'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko wewe yaragifunzwe ku ruhande rwo biyamirijwe na bagenzi babo b'abanyororo harimo witwa Michel Ngweze batazira Gwembe n'umupolisi afunzwe yagirizwa idosiye ihotegwa y'umupolisi mugenzi we aho rero hari amakuru avuga yuko abanyororo bashamiranye kubwo imvo za politike ariko ivyo birabeshuzwa n'ubuyobozi bw'ibohero ryo kumurembye kuko kubwo ubwo buyobozi abanyoro bose barangana kiretse yuko hari habitwaza ico bari bari batarafungwa mu kurondera inyungu iyica nk'iyindi ku giti cyabo. Ubuyobozi bw'ibohero ryo kumurembye bumenyesha yuko kumva z'umutekano wabo abanyororo biyamije na bagenzi babo batosubira mu munyororo ku murembye, bavuga yuko babaye bararaba aho bashira mu kurindira ingingo ziva mu buyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi. Iryo bohero rifise abantu barenga 1000 mu gihe ryari genewe abanyororo 8, haracindwi zirenga 2 mu iryo bohero hadutse igirege rivuye ku gufungurirwa nabi. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abasenateri bagize komisiyo imibereho myiza y'abanyagihugu, uburenganzira bw'ikiremwa muntu hamwe n'ibibazo by'abanyagihugu muri Sena, baherutse gutangaza ko imibereho y'abanyeshuri ba kaminuza muri iki gihe bahabwa bourse y'amafaranga 25,000 itakigendanye n'ibiciro biri ku isoko. N'inkuru ya mugenzi wacu Asomta Kaboyi.
Kuva mu mwaka 2022 nibwo abanyeshuri biga muri kaminuza n'amashuri makuru ya leta batangiye guhabwa bourse ingana n'25,000 buri kwezi. Aya mafaranga ni yavamo y'icumbi, akavamo ayifunguro ndetse n'utundi tuntu tunyuranye umunyeshuri akenera. Icyo gihe muri uwo mwaka idolari rimwe rya Amerika ryavunjaga amafaranga y'u Rwanda 500. Aya mafaranga amaze imyaka igera kuri 15 ahabwa abanyeshuri, abayahabwa bavuga ko atakigendanye n'igihe. Abanyeshuri bavuga ko mu myaka 15 ishize bahabwa amafaranga 25, icyo gihe idolari rimwe ryavunjaga amafaranga y'u Rwanda 509, mu gihe ubu idolari rimwe rya Amerika rivunja amafaranga y'u Rwanda 840. Ibi byagendanye n'uko ibiciro ku masoko byikubye inshuro zirenze 6. Abanyeshuri bakemeza ko amafaranga bahabwa atakigira icyo bamarira. Uyu numwe twaganiriye wiga mu mujyi wa Kigali.
Hanyuma 25 iyo babimpaye nkuramo 18,000 nkahita mbyishyura restaurant yo kurya. Ubwo urumva iyo ntanze 18 nsagura 2,700. Ibyo 7 rero bari kwagufata rya funguro rya mu gitondo nk'umugati. Urebye nta kinamara cyane. Umva 2,700 mu kwezi ntago habamo korogate, abantu bakaminuza nabo bashaka kugira ngo yambare neza. Biratugora cyane, biratugora kuko urabana n'25 byaratangwaga kera cyane mu myaka yashize amafaranga atifite agaciro. None ubu ngubu bakaba barimo kuyaduha ubu ngubu. Kera amafaranga yari afite agaciro, ubu ngubu yaragataye. Ku buryo n'igihe cyo kwishyura inzu ishobora kugera, nyir'inzu yaza bakaba babura icyo bishyura.
Abanyeshuri bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko buruse bahabwa na leta iyo ababyeyi batabashije gushyiraho akabo, usanga ayo mafaranga ashira mu gihe cy'iminsi ageze kuri 7. Ibi bituma abanyeshuri bamwe bahagarika amasomo, abandi cyane cyane abana b'abakobwa bakaba banyura mu nzira zo kwiyandarika ngo babashe kubona ibyo baburaga. Uyu munyeshuri yiga muri kaminuza naho mu mujyi wa Kigali.
Hari amafaranga rero yego barayaduha ariko afasha abakeya n'ubundi. Hari abajya kudefiriza, hari abatadefiriza, ariko bashobora guca no mu zindi nzira mbi bakabona kudefiriza, ariko ntabwo ari amafaranga bashobora kuyakoramo ibyo badefiriza.
Nyine mubona ko abakobwa mushobora kugira izindi ngorane zo gushakisha gushuka kubera nyir'udufaranga twaba banki yanga
abadashoboye kwifata barabikora.
Ariko 25 umuntu ari make muri iki gihe ugereranyije n'igihe tugezemo.
Oya, ni make cyane, ni make cyane. Inzu y'i Kigali wayikodesha amafaranga ari atari hasi ya 20, ukatungwa n'iki se?
Ikibazo cya burusi idahagije giherutse gutangazwa n'itsinda ry'abasenateri bagize komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage tariki ya 21 z'uku kwezi, nyuma y'ingendo abagize iyi komisiyo bagize mu mashuri makuru na kaminuza hirya no hino mu gihugu, harebwa uburyo ibyateganyijwe muri politiki y'uburezi mu mashuri makuru bigenda bigerwaho. Aba basenateri banzuye ko amafaranga ahabwa abanyeshuri bagana n'ibihumbi 25 atagihagije ugereranije n'uko ibiciro ku masoko bihagaze. gusaba senateri bavuga ko mu nama bakoranye na ministre w'uburezi w'u Rwanda nta kizere gitangwa kwa iyo mikoro make abanyeshuri ba kaminuza bagaragaza ari mu nzira yo gukemuka. Uyu ni senateri Niyongira Gallican, president wa komisiyo.
Nyuma y'ibi bibazo byose twavuze turaje twicaranye na ministre w'uburezi, mbabwije kuri nta gisubizo icyo nawe avuga. Aravuga ibibazo bimwe biranga, aravuga ati natwe turabizi ibibazo bishingiye ku bukene bw'igihugu cyacu, ibibazo bishingiye ku bushobozi n'ibyo bishingiye ku bushobozi bw'amafaranga.
Iyi komisiyo yanatahuye icyuho mu kubona abakozi bafite ubumenyi bukenewe cyane mu nzego zitandukanye zirimo ibyo guteza imbere ibikorwa remezo, ubuhinzi, uburezi no kubona abaganga b'inzobere mu by'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Ntibyari bikunze kumvikana urwego rukuru rwa leta ruvuga ko ibyo abanyeshuri bagenerwa bidahagije. Inzego za leta zagarukiraga ku bijyanye n'imyigishirize, ariko iby'imibereho y'abanyeshuri ntibyumvikanaga cyane. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ushinja caha bwatanguye gusobanura ibimenyetso bishasha mu rubanza rwa Habyarimana Jean yagirizwa ibyaha bya genocide ni byibasiye inyoko muntu mu Rwanda hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kabiri n'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kane. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Bujya gusobanura ibikubiye mu bimenyetso bishya byabaye intandaro yo gusubikisha ipfundikirwa ry'urubanza rwa Habyarimana Jean. Ubushinjacyaha bwabanje gusaba urukiko kurindira umutekano abatangabuhamya babwo ingingo yakuruye impaka mu cyumba cy'iburanisha. Urukiko ntirwiyumvisha impamvu rwarindira umutekano abashinja Habyarimana Jean ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, kandi kwikubitira ubushinjacyaha butarigeze bubisaba. Amazina yabo nk'ibimenyetso bishya yasomewe mu ruhame kandi atambuka mu bitangazamakuru, bityo urukiko rugasanga byarataye igihe ku buryo kubarindira umutekano bisa nk'aho ubwabyo ntacyo bimaze. Ubushinjacyaha bwasobanuye kumwe mu batanga buhamya aherutse kwicirwa umukobwa w'inkumi azira ku mubyeyi watanga ubuhamya. Urukiko rwategetse ababuranyi bombi kwitwararika mu miburanire ntihagire uwongera kuvuga amazina yabo mu ruhame. Abo batanga buhamya bashya b'ubushinjacyaha barahuriza ku kuba genocide yarateguwe n'ishyaka MLND ryari ku butegetsi, kandi ko Habyarimana yari ari muri komite nyobozi y'iryo shyaka. Ubushinjacyaha buravuga ko iryo shyaka muri 1992 ari ryo ryashinze umutwe w'interahamwe zakoze genocide. Buravuga ko Habyarimana wari uyoboye iryo shyaka mu cyahoze ari prefegitura y'umujyi wa Kigali yatangaga amabwiriza ku bategetsi baryo kuva ku rwego rwa komine kugeza ku rwego rwa nyumba kumi hasi. Ubushinjacyaha buravuga ko batanga buhamya bemeje ko hari mitingi yabereye kuri Stade Regional Nyamirambo. Habyarimana ashishikariza abahutu kwishyira hamwe bakagira ingufu zo kurwanya ibyitso by'umwanzi. Umwanzi busobanura ko yari inkotanyi, naho ibyitso byari Abatutsi. Ubushinjacyaha kandi bushinjuye umugabo ko yagize uruhare mu gushinga radio ya RTLM ifatwa nka radio rutwitsi yahembeye urwango rwabyaye genocide. Buravuga ko Habyarimana yanatanze imigabane muri iyo radio. Muri bimwe mu bibazo urukiko rwahasi ubushinjacyaha ntirwanyuzwe n'ibisobanuro rwahawe. Ubushinjacyaha ntibwatandukanije bya nyabyo aho buhera buvuga ko Habyarimana yatangaga amabwiriza yo gukora genocide akanashishikariza kuyikora. By'umwihariko mu gutanga amabwiriza, umucamanza yarakeneye kumva ubushinjacyaha busubiza ibibazo bigira biti. Yavuze iki? Yakibwiye bande? Yakibabwiriye he? Ryari? Nicyo kimwe no kubisobanuro by'ubushinjacyaha ku ishingwa rya radio RTLM. Umucamanza yibajije aho yahera yemeza koko ko iyi radio yashinzwe n'ishyaka MLND Habyarimana yabarizwagamo. Ubushinjacyaha bwakomeje kuvuga ko biro politiki y'iryo shyaka ariyo yashinze RTLM, abandi banyamigabane baza bayiyungaho. Kuri aba batangabuhamya bagizwe ubwiru baravuzweho mu ruhame mu maburanisha yabanje, umucamanza yabajije impamvu ubushinjacyaha butagaragaza imyirondoro yabo yuzuye, ahagamije kumenya kuruta niba nta batangabuhamya amategeko azitira gutanga ubuhamya. Umushinjacyaha yasobanuye ko abatangabuhamya be bose uko ari batanu bahamwe n'ibyaha bya genocide, ariko asobanuza igisabwa kugira ngo umutangabuhamya akumirwe gutanga ubuhamya. Umucamanza yamusobanuriye ko wakatiwe igihano cya burundu y'umwihariko n'igihano cya burundu w'amategeko atamwemera nk'umutangabuhamya. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko abo batangabuhamya bose nta n'umwe urebwa n'iyi ngingo, kuko bamwe muri bo mu mvugo yabwo bari hafi kurangiza ibihano. Aho aboneye ijambo, Habyarimana yabwiye urukiko ko muri batanu bamushinja, batatu muri bo bakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu. Aho umushinjacyaha yahise yumvikana ahindura imvugo, yabwiye urukiko ko atababajije bose ibihano bahawe ariko ko abo yabajije nta wakatiwe guhera mu buroko kandi ko bajya batanga ubuhamya no muzindi manza nyinshi gusa ikidashidikanywaho cyo mu mazina urukiko rwasomeye mu ruhamwe ubushinjacyaha bukimara kuvuga ko bwabonye ibimenyetso bishya bamwe muri abo batanga ubuhamya baramamaye cyane mu gihugu ko bakatiwe gufunga ubuzima bwabo bwose bakunze kugaragara cyane mu mihango y'icyunamo cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi batanga ubuhamya kuri genocide bagaruka ku ruhare rwabo Habyarimana yikomye aba batanga ubuhamya ko kwikusanya makuru ryabereye muri gereza batamutanzeho ubuhamya bagaragara urubanza rwarapfundikiwe rusigaje gusomwa yasabye urukiko kuzabatumiza impande zombi zikazabahata ibibazo ku buhamya bwabo yikomye kandi ubushinjacyaha ko hari abandi batanga ubuhamya batatu bwabarije muri gereza afungiwemo busanze ubuhamya bwabo bwamurenganura bwanga kubushyikiriza umucamanza ubushinjacyaha ariko bwabigaramye buvuga ko butasubiza inyuma ubuhamya bushinjura uregwa kuko mu nshingano zabwo harimo gushinja no gushinjura umucamanza yabajije impamvu uregwa yamenye ko byabayeho maze Habyarimana asobanura ko yavuganye nabo batanga ubuhamya barabimubwira aravuga ko barimo nuwahoza ayobora interahamwe i Kigali umucamanza yanzuye ko batanga ubuhamya bose bagomba kuzaza mu rukiko bagakuraho igisa n'igihu kikiraho Habyarimana yabwiye urukiko ko ibyo kuyobora inama n'ibitero byahitanye abatutsi ubushinjacyaha bumurega ko byabereye hanze ya Muhima biri hanze y'imbibe z'icyo yajuririye yavuze ko ibyaha yahamijwe n'umucamanza wa mbere akekwaho ko yabikoreye ku Muhima yahakanye ko nta genocide yateguye kuko nta nama yagaragayemo kandi ko nizaba yadahari nta ruhare yabigizemo Habyarimana w'imyaka 69 yaburanishijwe bwa mbere mu 2016 gatandatu umucamanza wa mbere yemeje ko uyu mugabo yamaze imyaka 20 afunzwe ibinyuranije n'amategeko ariko ashimangira ko akurikiranyweho ibyaha by'ubugome yajuririye igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko yahanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge iburanisha ritari zakomeza ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara rya Kimigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James Mattis yagiye ku cicaro c'ishirahamwe ryo kwivuna abansi y'ibihugu byo mu ruraruko bw'ibahari Atlantique OTAN i Bruxelles kwerekana kwiyemeza kwa Amerika kubijanye n'urunani rw'ibihugu bigize ishirahamwe OTAN n'urugamba rwo kugwanya leta ya Kiislam. Mattis avuga ko ishyira hamwe OTAN ndikiri nkingi ntabanduka yo gukorera hamwe hagati ya Amerika n'ibindi bihugu bigize iryo shyira hamwe byose. President Trump yerekanye ivyumviro nk'ivyo mu ntango z'uyu mwaka yatangaje ko bashigikiye bivuye inyuma ishyira hamwe OTAN. Yamara yatangaje kandi ko ibihugu bigize ishyira hamwe OTAN bikwiriye gutanga intererano yavyo y'amafaranga mu kigega c'iryo shyira hamwe. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Amerika James Mattis yashikirije ubwo butumwa abaserukira ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN mu manama aherutse kugirana nabo. Yatangaje ko abanyamerika basaba ko ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN bitanga intererano y'amafaranga mu ishyirahamwe OTAN ku rugero bisabwa kw'ivyo ari ibintu byumvikana. Yavuze ko abanyamerika batagishobora gutanga intererano irengeye urugero mu rugamba rwo kukingira inyungu z'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Yatangaje ko Amerika idashobora kubahiriza umutekano w'ibihugu byo mu burengero bw'isi kurusha uko byo nyene ubwavyo bitegerezwa gukingira umutekano wavyo. Umushikiranganji ajerwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James Mattis yatangaje ko ari ibintu byumvikana ko ibihugu byose bikura inyungu mu ishyirahamwe OTAN bitanga intererano ikwiriye mu rugamba rwo gukingira ubwigenge. Atangaza ko yishimiye ko bazoshobora guhangana n'ibibazo bitera bihindagurika ku isi nk'uko babigenjeje muri kahise ngo ntankeka ko bazoshika kuri iyo migambi bakoreye hamwe.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ju Nshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika biganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu ngabwe z'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kugiranya ibiganiro twateguriye kuri micro ari kumwe na Frederic Nkundikije makuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero mwakoze gutega amatwi turabifurije amahoro ku munsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.